Sama jambo mbona iyo kuhoza umubabaro naguteye inunu na gahinda singwa makumango nacyo mfise mvuga sino narira sino vyubahuka kuko neisoni na gahinda waranyizeye umwivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacyo nakuranye Waranyisenze
uko kandi bikenewe
sinabihaya gaciro ndirayo kwarika tina 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 ndigipfa mutima nacho maze tina oh tina 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 ndikigwarudu bina mugabo ndimwo tina Subira numunesero ivyo umubano ivyo bisosa munyuma icyoza gusake guhamahoro ukagira umutuzo mu mutima waranyizeye umivyawe vyose ushira mu kwaha kwawe nacyo nakuburanye waranyisenze
kwa kandi bikenewe
sinabihaya gaciro Mirayo kwarika tina 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 Ndigifwa mutima nacho maze tina Oh tina tina